idoce rubanza kwa Dr. Sabo Christophe ya uza tuwa libitaro vikomeje vjigenge Bujumbura kila ospito iguma ihinduri sura ukobuke yuko bwije uyo ubafungiwe mwivohi rulikuru ya mimba kuvoma kwezi kwa gatanu y'umwaka nyuma yo kwezi n'igice yamaze mu biro by'iperereza abagerageza kumuvugira bose barategwa ubwoba ndetse harimo n'abamuburanira nk'uko abanyene bavyivugira umwe muri bo Maître Sandra Ndagizeye yarafashwe arafungwa kuva kuwa kabiri cyo kimwe n'umwe mu bavukana na Dr. Christophe Sahabo wavukana na Sahabo yagirizwa ko yamuserukije mu nama y'ugwego nshingwa ntwaro rw'ibitaro kira nico kimwe na babiri mu banyamitaye b'ibitaro kira hospital Esperance baranyizigije na Claver Manonko kuri uyu wa kabiri biriwe muri parke ya Muha hagati mu gisagara ca Bujumbura umutsi wotse babazwa n'abacamanza bagirizwa ko boba baramenye amabanga muri yo dosye abo bavuga ko bafite ubwoba ko nabo nyene bashobora gufungwa abo cyo kimwe n'ikigo cy'abaswisse cyitwa Swiss Med International nibo bafite igice kinini cy'imitahe muri ibyo bitaro ibice 68% nk'uko biri mu rwandiko rw'icyo kigo abashinwa manza baburanira Dr. Sahabo mu masentare mpuzamakungu bariya myuze fungwa ryabo bantu babiri harimo na mugenzi wabo Maître Gustave Niyonzima numwe muri bo kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika
aho uwo muntu avukana n'uwundi ahobwa ivyo uwo bavukana yakoze kandi dusanzwe tuzi ko sa responsibility y'individuel kabona umushingwa manza yahora buranira muganga Christophe Sahabo nawe baramufashe baramupfunze kandi amategeko amukingira afise ubudahangarwa mu gihe ariko araburanira umukiriya wiwe iri ni ibintu bitwereka ko atamategeko ariko arakurikizwa
amakuru y'ijwi ry'Amerika rifise nuko umuryango wa Domitiano Ndagizeye yabuze atwara Burundi wasavye ko umukobwa wiwe Maître Sandra Ndagizeye yorekugwa kuko kuri we afunzwe azira kazi kiwe ko kunganira abandi mu mategeko mu vyaha Dr. Sahabo yagirizwa harimo kunyuruza amatungo y'ivyo bitaro yamara ikigo c'abaswiss gifisemo imitahe myinshi kiravyamiriza iryo shirame Swiss Med International yerekana ko leta y'u Burundi ifisemo imitahe mike yobishaka kwigarurira iyindi mitahe n'amatungo y'ibitaro kira ivyo umukuru w'igihugu nawe avyamirira kure Perezida Evariste Ndayishimiye yabigarutse ko mu kiganiro aheruka guha abamenyesha makuru n'abanyagihugu
n'igituma batangwe kumvuga cyane ku bya Dr. Christophe yano nokubera ngira ngo ntaramuvugira azi yuko abantu bose namambaza uyu yapfungiwe iki mbarira ingenge mupfunze ni iyihe magabo bambwiye yuko byose ingene bimeze nkumva najiyomba procureure general kugenda uko nyine nkumva se ngo tabara nta kundi se mba nabigize navuze nti ntegereza kubona amahera ya leta yari hose je ndiko ndavuga ntegereza kubona umutahe wa leta kugira tumenye inyungu tuzotwara cy'urubanza abacaca mu by'imanza ibyo rero susubira kubyinjiramo cya
aho bigeze abasigaye baburanira abo bafunzwe kubera iyo dosiye y'ibitaro kira hospital bemeza ko iyo dosiye icafuza ishusho y'igihugu
mu ntumbero y'uko baca babona ko atagateka kazi na muntu kariho abantu bafunga ingubusa kugira baba nyage urukomba amazi ibintu byabo baba bafise kuko urabona yuko nisha twita mu gifaransa la spoliation yo gutwara imitahe y'abazungu iri muri kira bitukisha izina ry'igihugu n'abandi ba investisseurs étrangers batazogaruka mu gihugu babona ati ntituza ahantu baca badupfunga ahantu baca batunyaga utwara
kuva Dr. Sahabo afunzwe ibitaro yahora arongoye ubu bitwagwa na Charles Ndagijimana yabuze atwara sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro aserukira inyungu za leta muri ibyo bitaro ishirame Swiss Med International rifise imitahe myinshi mu rwandiko rwayo ijwi ry'Amerika ryashoboye kuronka ryatangaje ko inama y'ugwego nshingwa ntwaro yabanyene imitahe muri ibyo bitaro yafashe ingingo ko ubutunzi bw'ibyo bitaro budasubira kuva mu mabanki kandi ko utwara ibyo bitaro azwi n'amategeko akiri Dr. Sahabo iyo ngingo yamenyeshejwe amabanki yose aho ibyo bitaro bifite ubutunzi umukozi w'ibanki BCB yabwiye ijwi ry'Amerika ko bahawe amategeko ko atazosubira gusohora n'ifaranga na rimwe ku izina rya Kira Hospital umunyamategeko yigenga Notaire Didas Rudaragi yemeje ibyavuye muri iyo nama y'ugwego nshingwa ntwaro amaze kurenguka imbere y'ubutungane inshuro zibiri abazwa avuga ko yoba yateye umukono ku wandiko rutarigo ivyo Maitre Rudaragi atemera. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico umuvugizi w'amaparike mu Burundi abivuga ko Agnes Bangiricenge yabwiye umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ko idosiye iri mu butungane atawurekuriwe kugira ico ayivuga ko itarahera. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.